Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 2 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Undikije.
Kwaganura kuko wejeje utejeje rero niyo waganuriye.
Urabona byo ibintu byose bahinze byarumye izuba kubera ryabaye ryinshi. Ariko ibyo aribyo byose kuko ni gahunda ya leta iba yateguye ku rwego rw'igihugu ikagira ahantu zagenda ibera.
Uyo ni umunyagihugu w'umunyarwanda avuga ku munsi umuganuro ugeze mu gihe umwimbo wiwe utaboneka neza. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye kitamashyirahamwe harenga 40 yandikiye ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'inkuru yerekeye ivyuma vya kamera vyari bifise intumbero yo gupima abantu kifunge umucanwa kugira ngo bamenye uwanduye umugero wa sida kuri bibe mu Rwanda ruhana Goma. Turazigara kwa mukanya kari imbere. Amashirahamwe arenga 40 mu Burundi, muri Afrika na muri Amerika aje kwandikira urwandiko ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata caryo citaho agate akazi na muntu. Ayo mashirahamwe asaba mu rwi wa ONU ujejwe amatohoza kwihonyangwa ry'agate akazi na muntu mu Burundi kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver n'inkuru yakurikiranye. Inkuru Pierre Claver, mwiriwe neza.
Eza
mwiriwe neza. Ayo mashirahamwe murashaka kutubwira amwamwe muri iyo mukanya gatoye cyane rwose.
Ayo mashirahamwe na mashirahamwe 40 narimwe nko kubivuze harimo nka Human Rights Watch akorera ikorera ryo muri Amerika, harimo ayakorera mu Burundi nka Zari Giteka, Fokode, Akate Burundi, harimo na Federation Internationale des Associations Chrétiennes Akate mu Faransa, harimo n'andi akorera mu Bubiligi, akorera muri Afrika yo hagati n'ibindi bya Afrika, ndetse n'ayaharanira uburenganzira bwa muntu mu bindi bice by'isi.
Ayo mashirahamwe iyo bayashize ahabona bimwe mu bintu bituma bandika byatumye bandika iyo kete, hoba harimo imvo bashikirije zivuga igituma basaba ko uwo murwi wo kongerezwa ikindi kirengo?
Yego cyane, navuga ijwi rya Amerika ryavuganye na rimwe mu mashirahamwe ryasize umukono kuri urwo rwandiko. Ayo mashirahamwe avuga ati nyabona muri kino gihe niho umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi wa ONU hari hageze ko ukora akazi nyako. Abo bo rero bashikiriza yuko ngo hariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu, ubyicanyi, inyuruzwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta, cyane cyane abayoboke mu mugambwe SNL wa Gatogwasa uboneka nk'ukomeye mu itavuga rumwe na leta, bagasaba kandi ko rero uwo mugwi wobandanya amasohoza mu ndi mwaka umwe wokongerwa kugira ngo ushikane ku Burundi mu gice cyawo soroka mu mitayi mpuzamakungu yo gufata bamwe mu baketwaho ibyaha bitandukanye nk'uko senene mpuzamakungu CTI iko irabikora ko amatohoza.
Haracari kare kugira ngo mushore kwa mwamenye icabatetsi bo Burundi bavuga umutohoje neza mukaraba n'ukuntu abatetsi bo Burundi bamye bishura kuri ico kibazo inyishu izo yihe ku ruhande rwa Burundi.
Mu kwezi guheze utwara uwo mugwi ujeje amatohoza wa ONU, umunyasenegali yitwa Dudu Diem yashikirije raporo nk'iyi muri urwo rwandiko nyene ishamwe mpuzamakungu ONU, avuga ko agateka akazi na muntu kifashe nabi userukira ONU, userukira u Burundi nako muri ONU. Ambasadere Tabo Renova yavuze ko ibiri muri iyo raporo byose bisa mbere n'ibiri muri urwo rwandiko ari binyoma. Akaba yashikije ko nyabona igihugu cy'u Burundi gitekanye ko atahunyangwa ry'agateka akazi na muntu ririkorera hakorerwa, akavuga ko ibivugwa atari byo.
Pierre Claver n'inkuru urakoze cyane rwose, turagutegereje mu masaha ari imbere uduhe inkuru irambuye kuri inkuru mudushikirije mu kanya.
Murakoze namwe.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda inyuma y'ukwezi kurenga guheze ivyuma bifata amasanamu kamera ku mbibe zarwo ni igisagara ca Goma muri Congo vyari bifise intumbero yo gupima umucanwa ku bantu kivunge kugira ngo vyerekane abafise umugira w'ikiza ca Ebola. Izo kamera ntiziratangura gukora. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko hari ibitaratungana ariko biriko birihutishwa kugira ngo izo kamera zikore. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika.
Ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo u Rwanda rwatangaje ko rwatangiye gukoresha kamera mu gutahura abafite umuriro mwinshi nka kimwe mu bimenyetso bishingirwaho umuntu akekwaho indwara ya Ebola. Izi kamera zashyizwe ku mupaka ibiri ihuza imijyi ya Goma na Gisenyi, imipaka ikoreshwa n'abatari bake mu buhahirane bw'imijyi yombi. Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi yavuze ko ari kamera zifite ubushobozi bwo kugaragaza umuntu abaganga bakoresha utwuma dupima umuriro bakwibeshyaho. Izo kamera zigahita zitanga impuruza uwo muntu agakurikiranwa kugira ngo afashwe byihuse.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50% ikaba yabona umwe ufite umuriro. Kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibeshyeho.
Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto uzwi nka Petite Barrière unyurwaho n'ababarirwa hagati y'55,000 na 60,000 buri munsi, naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Izi kamera kandi zari zitezweho kugabanya imvune ku bakozi bakoresha utwuma dupima umuriro wa buri muntu wese ugiye kwinjira mu Rwanda aturutse mu mujyi wa Goma, no kuba nta wakwibeshwaho ngo abe yatambuka kandi afite umuriro mwinshi. Nubwo izi kamera zashyizweho zateguriwe, amakuru y'imikorere yazo ntavugwaho rumwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwemeza ko izo kamera zatangiye gukora nk'uko umuyobozi wako Gilbert Habyarimana bivuga.
Hari uburyo bwinshi burimo gukoreshwa mu rwego rwo gupima yaba ari izo kamera yaba ari naturiya dusikana duto mu rwego rwo kugira ngo twirinde yuko hari uwatwinjirana mu by'ukuri. Nazo rero zirimo zikora. Icyo dushobora gukoresha cyose turi kugikoresha mu rwego rwo kugira ngo twizere yuko twakumiriye.
Zatangiye gukora ryari nyakubahwa ko amakuru dufite yizewe bavuga yuko zitaratangira gukoreshwa.
Igihe nyakwa minisita w'ubuzima yari ahari iki gihe nibwo zatangiye gukora.
Ubu mwakomeza ko zirimo gukora?
Ubu zirakora rwose kuko ngira ngo ntekereza ko hari n'abanyamakuru bari bahari bagaragaza ko zikora.
Nyuma y'uko hari andi makuru yemeza ko izi kamera zashyizweho zitaratangira gukoreshwa icyo zagenewe, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi wari mu kiganiro Minisiteri y'Ubuzima yahaye itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yabajije Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba igituma izi kamera zitaratangira gukoreshwa n'igihe zizakorera. Minisitiri Gashumba yemeje ko hari ibitaranozwa ngo zitangire gukora ariko ntiyatanga igihe bizarangirira.
Kamera rero zirimo gutunganywa kugira ngo nazo zunganire za termometre zisanzwe, kuko ikiza cya kamera zishobora no gufata abantu benshi cyarimo. Ni inyunganizi zashyizwe ku mipaka igera kuri 11, ntabwo ari kuri Goma gusa, ku mipaka ya Rubavu gusa n'ahandi zirimo gushyirwaho, kandi turimo kuzisetinga ku buryo dushyiramo umuriro muntu muzima hanyuma wawurenza inzogera ikavuga abantu bakamenya bati uriya muntu ni ukwitonda akagomba guhabwa ubufasha agomba guhabwa.
Uretse izi kamera zigitunganywa ariko Minisitiri w'Ubuzima avuga ko uburyo busanzwe buriho bwo gupima bugiye gukazwa kurushaho.
Icyo navuga ni uko kamera zashyizweho kugira ngo zunganire ubundi buryo buhari. Muzi ko hari abantu bari ku mupaka bafite utwuma dupima umuriro utambutse wese, ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga abantu batonda umurongo bajye binjira neza. Ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka, reka batinde bari ko bapimwa nta muntu uduca mu bihumbi, kuko murabona hariya kuri Petite Barrière abantu binjira ari benshi. Ziriya termometre rero zikoreshwa n'intoki tuzabashyira ku murongo neza, umuntu agiye imbere yapimwe neza yasuzumwe neza nk'uko bikwiye kuba bigenda.
Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko abantu bakwiye kwitwararika amabwiriza ajyanye n'isuku nko gukaraba intoki n'amazi arimo umuti wabugenewe yashyizwe ku mipaka. Inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu nta murwayi wa Ebola n'umwe uragaragara ku butaka bw'u Rwanda. Ni mu gihe ariko mu mujyi wa Gomuhana urubibi n'akarere ka Rubavu abandura Ebola bakomeje kwiyongera. Kugeza ubu abamaze kwandura Ebola muri uyu mujyi bamaze kuba 4, barimo umupasiteri wagaragayeho ubu bwandu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi apfa ku munsi wakurikiyeho, hakabamo umugabo wakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro Beni wageze Goma ku itariki 16 ariko atangira kwitabwaho ku itariki 22 asuzumwa Ebola ku itariki 30 aza gupfa ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo, umugore we n'umukobwa we w'umwaka umwe nabo byemejwe ko bamaze kwandura Ebola. Kuva icyorezo cya Ebola cyakwaduka muri Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize kimaze guhitana abasaga 180,000. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda. kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tukivuga kandi ku Rwanda kuri tariki ya kabiri ukwezi kumunani, Rwanda rwahimbaje umunsi umuganuro, umunsi abanyarwanda bahurira hamwe bagasangira ibyo baba barashitseko mu gihe cy'umwaka. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Uyu munsi ubaye hari bamwe mu banyarwanda bavuga ko bataza kubona ibyo baganura kuko bahuye n'uruzuba, umwimbu ukaba muke. N'inkuru ya Asumta Kaboyi, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Mu muco nyarwanda, umuganura usobanura umunsi mukuru uhuza abaturage n'abayobozi bagasabana bishimira umusaruro wagezweho mu mwaka. Bwana Nzabonimpa Jacques, umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, yasobanurira Ijwi rya Amerika.
Umusaruro w'icyo gihe yego cyabaga ari ubuhinzi gusa niwo wabagahari. Aho twebwe muri kino gihe nuko twongeraho ICT kuko byabaye nk'umusaruro, mbese umusaruro ukaba umusaruro mbumbe.
Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco isobanura ko uyu mwaka mu kwizihiza umunsi w'umuganura bizakorerwa ku rwego rw'igihugu ariko bikamanuka bikagira no ku rwego rw'umuryango. Nzabonimpa avuga ko ibirori byose bikorwa bigendana no gusangira ibyo abaturage baba barakuye mu musaruro wabo.
Abanyarwanda rero bagiraga nko ku munsi w'umuganura bagiraga n'imbuto zijyanye n'ibyo basangira. Akenshi abanyarwanda bakoreshaga za mbuto tuvuga ngo n'imbuto nkuru, ariko n'ubu ngubu utazifite icyangombwa ni bwa busabane. Ufite gukoresha umuceri, ufite gukoresha iki? Byaba byiza kuri uwo munsi ashoboye kubona zimwe muri za mbuto. Izo mbuto rero harimo ibihaza, harimo amasaka araboneka, harimo za mboga mwe tuvuga isogo, isogi ziracyaboneka hirya no hino. Turakangurira abanyarwanda kongera bagasubira kuri ibyo n'ibyo, bakava kuri ya mafiriti, bakava kuri. Ariko ubikunda ntabwo wamubuza gusabana n'abandi akoresha ibyo akunda.
Mu gihe umuganura ushingiye ahanini mu bikorwa byo guhuza umusaruro, abaturage bagasangira bakishimira ibyo bagezeho. Bamwe mu baturage bakora umwuga wo guhinga baravuga ko bazizihiza umuganura ariko ibyo gusangira byo bitazashoboka kubera ibihe bikomeye by'izuba banyuzemo.
Ntacyo tweje twararumbije, tuzaguma twihangane, utaha Imana izadufasha tweze.
Nubwo tutejeje ariko uko biri kose tugomba guhura n'abandi tugasabana mu bike tugomba kuba tubonye. Tabibona nabwo tukanezerwa, ntabwo bizaba bishyushye nk'uko mu yindi myaka byagiye bigenda. Twahuye n'ibihe bibi ariko iyo dufite amahoro byose biratunezeza, nta kibazo dufite tuzawukora.
Ariko ku kibazo cy'umuganura ntabwo twaburamo. Hari mu itandukaniro kubera ko umwaka washize abaturage bari bejeje ibishyimbo, bejeje amasaka, bejeje n'ibigori, ariko ubu ngubu urebye nta muntu wigeze asarura ikigori, nta n'uje yasarura amasaka.
Nubwo twarumbije imyaka ariko ntabwo umuganura ugomba gupfa ubusa, tugomba kugenda neza. Ariko ubu itandukaniro iyi sezo nuko nta byo kurya byabonetse.
Abantu batahinze ntibize umuganura uba mu gute
waganura kuko wejeje utejeje rero n'izo waganura iki?
Urabona byo ibintu byose bahinze byarumye izuba kubera ryabaye ryinshi. So ariko ibyo ari byo byose kuko ni gahunda ya leta iba yateguye ku rwego rw'igihugu ikagira ahantu zagenda ibera. So bari ngombwa rero ko nk'abaturage natwe tugomba kuwitabira.
Mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bavuga ko mu gihe cyo gusangira umuganura abanyarwanda bagiraga umuco wo kuremera babaga bahuye n'ibihe bituma bateza uko bikwiye, bagasaba ko n'ubu uyu muco wagaruka abahuye n'ibihe bibi by'izuba bakongera bagafashwa.
Umuganura hazamo icyo kintu cyo gufasha babandi batahiriwe n'ibihe, abahiriwe n'ibihe bagafasha abatarahiriwe n'ibihe. Niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bazajye mu muryango, iyo mwicaye nk'umuryango murareba muti kanaka byagenze neza, ariko kanaka twamufasha dute? No mu midugudu nuko bafite kureba akavuga ngo uyu mudugudu kutahiriwe n'ibihe twawufasha iki kugira ngo noneho uno mwaka ntibawumare barumanga.
Ibirori byo kwizihiza umunsi w'umuganura byabereye mu midugudu yose yo mu gihugu, ariko ku rwego rw'igihugu byabereye mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti umuganura isoko y'ubumwe ari ryo shingiro ryo kwigira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Umwigeme Laurette Tetero aheruka gutahukana insinzi mu higanwa ry'abaririmbyi mu Burundi Primusic, aratera kamu urwaruka karusaba gukorera hamwe rugashigikirana mu ntumbero yo gushika ku iterambere no gushikira indoto zabo zitandukanye. Mu kiganiro yagiranye na mugezi wacu Diane Ninazwe, yatanguye amubwira uko yakiriye insinzi yiwe.
Nagiye bitane kubera d'abord naciye mu bintu byinshi, donc c'est à dire inyigisho, ama entraînement no kurondera amajwi sikitari coroshe, kandi ntiwashobora kwitega intsinzi batayikubwiwe wenyine. Numva nyine c'était une belle surprise.
Ni higanwa Tete watanguye kwitegurira kuva ryari? Watubwira ingene wavyinjiyemo kuva bigitangura gushika utahukane intsinzi mu ndwihete?
Ego bagize lien, bale créer page novga site waliyandikishako, hanyuma turashako n'amanimero yacu. Hama un vendredi baratwandikira message yuko samedi dusabwe kugenda gupasa ama audition, hama ndagenda hanyuma ndaririmba, hama le dimanche niho baciye baproclama nari nabaye wa mbere i Bujumbura ko bari kubagira ama provincial.
Ni higanwa riba ku rwego rw'igihugu, wewe ucuba wa mbere mu gihugu cyose Tete?
Ego mugabo natanguye ndi w'i Bujumbura, hama canja guhiganwa n'abandi bo muyandi mu bindi mu yizindi ntara.
Mwahiganwe muri bangahe muri rusange?
Bon twari 46
muri abo 46 abigeme bari bangahe, abahungu bari bangahe?
Bon ntabonzi ariko abo twajanye muri demi-finale, demi-finale twari 12 kwari abakobwa batatu n'abahungu 9.
Umva iko bakobwa nubwo mwari bake gusumbura, za kutubwira nimba bicoroshe kuja muri ayo mahiganwa mu gihe wumva abenshi ari abahungu, ariko hariho nk'abantu bumvise Tetero gusa ico gihe cha Primusic batari bamuzi. Wobanza ukatubwira watanguye kuririmba ryari? Hari indirimbo ufise?
Ndamaze kugira cover, naho nyene en fait nari nkunda kuririmba mugabo nabiririmba ndi jenyene kandi ndi kumwe n'abagenzi, apana ibintu byo kwiyerekana mu bandi. Kubera aussi jewe nari nza ku ishure, umva nakunda ishure cyane kurusha ibindi. Hama mu nyuma mejeje tamboneraho akajyo kugira ko kubitangura, tugaca barantura muri théâtre narakinye comédie musicale. Comédie musicale yakinye ubwa mbere mu Burundi, nje nayikinye nari actrice principale. Hanyuma uwo munsi nyine ngiye mu ma repetition set niho naciye mvuga ati reka nce muri Primusic ndare, naho niba hari icyo nakura. Hama aventure
ibiratanguye. None Galore, ufite imyaka ingahe kuvuga ngo ari mu ishuri ico gihe warahije amashuri?
Ego nahejeje muri août 2018, nari se 18 ans ubu se 19.
Kurumva rero ni no ku myaka myiza utanguriye ko. Wize ivy'ibiki? Wize biki muri mu mashuri yisumbuye?
Je nize kuri Saint-Esprit mu lettre moderne.
Mu gisata cha lettre. Woducishizamo gato imbere ko tugaruka ukatubwira iyo ngabirano yawe, ukaducishizamo gato utwo turirimbo kamwe mutwukunda kugira ngo twumve nako kadri kawe katumye bagutora?
Ego. Ndeka ndabarimba iyo yatumye nsinda. Yitwa Stay ya Rihanna. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. And I do.
Hayo bari mu binga bw'ivyuma batangaye bavuga ati ni Rihanna canke ni ndereka ducucemo gatonya ko karimbo kariya nabumva ingene bisa nk'ibisa ni uri kuraririmba ego facile wo dushirira mu gato urashobora kujana nawe Galorette
ego
Jaco.
A cold fate hide a believer. I threw my hands in the air and chased on the sunset. He said, be there, come a little closer. Round and round and round and round we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know.
Urakoze cyane Tetero ni rero akarimbo ka Rihanna mumvise ko katumye Tetero ariko yaririmbye kandi kakamuha n'amanota none wewe usuramwe Rihanna gusa cyane
oya si wewe nyene ndasuramwe aba sinzi ko mubazi bakera ego ndasuramwe nabandi bivana ninge n'indirimbo yanjyoheye
bivana ninge n'indirimbo yakujyoheye hama ico gihe uri kuraririmba urinda uwo wa mbere icyo twita bariko barakuraba wabona gute bavyakira gute ijwi rya ukuririmba akapela zawe
mu bisanzwe ijwi ni gide ofeto Diana dewe nari novuga ati c'était la première fois ngiye guhura n'abaprofessionnel umva hari utuntu tumwe tumwe baza barabona hariho amatekinike wasanga nagize ntazi cyangwa amakosa donc ibyo byose ijwi la base nari ndabifise byari byiza mugabo urumva bategeka kunkunyigisha nkore neza kugira ngo jean kuri finale ndo presente ikintu kimeze neza
ni nde yaguteguye
yitwa Coli de Metric mon producteur chanteur nga mu Burundi
mbega ga Tetero wata intsinzi yawe ingana gute agashimwe nimba atari banga
ni 25 millions de francs
yamarundi ugategekanya guca yakoresha iki
urumva ni novuga ati ubwa mbere kubera abantu bantoye sinzi uko wakurikiranye page Facebook yanjye na Team Tetero muri Team Tetero twarasabye abantu amajwi kandi ubwa mbere biragoye kwemeza umuntu uti ngabira 50 yawe akubaza mbega ndayiguha kubera iki mbega wewe urinde urumva wese yayiguha c'était en quelque sorte mengo uramwemereye yuko uzobandanya uririmba umva ntegeza kubandanya ndirimba kuko uwangabiye vote novuga ati ni nka responsabilité yarampaye yuko noteza no représente umuziki w'u Burundi nkaba la prochaine image
ugahaguruka nk'umwigeme aririmba hamwe avuga ati Tetero tukumva mu Burundi hari umuririmbyi yitwa Tetero
ego surtout que abakobwa bari bake cyane no mu ma audition Diane twa ntitwashika nka 30 alors que hari d'après que 168
ego
urumva ugasanga twari nk'abakobwa dufite maximum 40
ni baki ugereranije
ego ni bake cyane
ego ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutumire wacu uno munsi ni Laurette Tetero yatahukanye Prix Musique 2019 tuje ku mirongo ya telefone Lore turasaba ashaka kuyaga nawe duhere kuri Peter Ikaze muherereye igitega mu Burundi ni kibazo canke intererano kwa Tetero
ni intererano
yego
ama nashaka kumusaba yukwene acosha bihebera harya yongeye yigisha n'undi gwaruka ruzoro mukwikira kuko ubushomeri buraneza mu Burundi amara ni kiyo dushaka kumubaza yo ari nkumi cyane abo batashise umugabo
afite imyaka 19 yabivuza gitangura ntihageze ishuri
Ndumva ni sawa.
Eh, aracari muto cyane.
Eh, sawa umva mahoro.
Urakoze kugira umusimiza ngaho gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ego na
ego tetero urumvise ica gusavye Peter sinzi kusicuvuga ku majambo yiwe.
Ego navuga ati ni afite jewanse ise challenge fise challenge yuko
bikugo
navuga ati se challenge yuko genre abantu bagiye muri primusique ni baciye baguma baboneka cyane uvuga ko batabandanije baririmba mugabo navuga hamwe utabarondeye wewe nufura kubona nk'ibyo bari kubarakora et donc rumba ni novuga ati niyo challenge fise yuko guma déjà fise novuga ati fise chance yuko pri musique yama e visibilité kuboneka
yego
et il faut qu'on da profita gose nka nkerekana yuko hariho nk'impinduka kandi umuziki tuwufata au sérieux nyine
hanyuma urumva ura ubufise icukunda umudiho hariho abavuga ati genre reggae abandi gutya na gutya uramaze kwisanga muwahe murwi muri byo byose uzoshimikira ko kumidiho
bon indirimbo zitonda vraiment zirangyo hera gose yego
yego yego muco Peter avuze ngo gufasha no kugira ngo ubushomeri bugabanuke umwana w'umwigeme wavuze ko ari kugiheza amashuri yawe yisumbuye urumva ko nk'umwigeme ari muri ico gihugu kandi havuga mu bukene bw'akazi mu batari bake umuziki ushora gutuma abakiri bato bagabanya ubushomeri bwabo
oya nibaza gusa en fait nous umuziki ni nka moyen de communication kurusha moyen yo kuronka amahera
gutanga ubutumwa ha
hama en fait urumva nibaza yuko ikintu cambere urumu artiste ikintu cambere mbona il faut yuko d'abord umu artiste agira niveau intellectuel quand même il est certifié c'est-à-dire tout de kwishure twige et comme ça iyo ufise licence tanke master quand même ura novuga ati uraronka iyindi niveau yugukomunika yugutanga ubutumwa ishobora gukora ko abantu benshi kubwinshi ugasanga peut-être uradanye impinduka ariko tugiye kuvuga gusa kwera umuziki c'est pas novuga ati melodie twumva oya ni plus amajambo uri kurabivugamo donc tugiye parler pour parler ni bade ko ta kininiya trozan mais plutôt nkaba artiste d'abord bona challenge yambe dufise ni gutanga des messages difficile dingira kamara
ubutumwa bwumvikana
ego uru niyo challenge dufise kandi yo nayo ntituzoshobora kuyihoreva tutize il faut ko twiga tukaja ku ishure ni naho rero dushobora kuva mu bushomeri kuko urumva ishure ririmo byose en fait
hanyuma bandanyalo
tutusanga ibintu byose uko tubigira ku magendera naho si byiza urumva nta kintu kiri stable uronka
hama urategekanya kudocubandaniriza muri ibyo by'umuziki mu kwiga cyane
ego en fait nkandi nkuko nahora ngira théâtre à côté d'ishure ego donc mvuye ku ishure ntanza nko muri studio canke nkandika canke nkaja muri salle de yo kwiga kwera umva ndatakeneye kwakiriza ama connaissance menshi nafise et donc nous kontuze ndabikora iba nka hobby nka passion donc mba ndiko ndakora muga bien sûr nkayikora neza
akajambo kanyuma ufise ubwira abana babigeme abapfasoni pama no muri rusangi abandi bantu
no basaba n'ukuri kuguma ku d'abord solidarité irakenewe mu bigeme kuko dufise challenge nini ya cyane yuko twerekana yuko natwe dushoboye urumva nta jewe ndije ngene sino byishoboza umuntu wese ahari ntabyo yo gushoboza
turagushimiye Diana no mutumire wawe nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo izuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi kandi turabati yakamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio y'ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese